twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijuri Yobora. Miriwe inshuti bakunzi ni kaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Ku munsi wa gatanu w'inondwi igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ca radio yanyu Ijwi rya Amerika kizokwiza imyaka 25 iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro.
Turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira Abarundi ukurya ibintu n'ibindi bimeze.
Uyu ni Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'Abarundi bavugiye ubwa mbere kuri mikro z'Ijwi rya Amerika icugurura mu 1996. Umutekano wakomeje mu bice bitandukanye vya Afrika y'Epfo kubera ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Ubwoko bushasha bwa virusi ya corona bwitwa Delta bubandanya kwiyongera ku mugabane wa Burayi. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi ya maradio yanyu. Amakuru yacu tuyahere muri Afrika y'Epfo igiye kongereza abasirikare mu ntara ya KwaZulu Natal imaze iminsi ivugwamo imigumuko yakurikiye ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu. Iyo ntara ni nayo Zuma avukamwo. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Urugomo rw'akaze ubwo mu rukiko rukuru rw'igihugu Zuma yabazaga ibijyanye n'igifungo cye cy'amezi 15. Ninyuma kandi y'imyigaragambyo yo mu mpera z'icyumweru yakozwe n'abamushyigikiye mu ntara avukamo ya KwaZulu Natal no mu ya Gauteng, umujyi wa Johannesburg munini mu gihugu uherereyemo. Polisi yavuze ko yataye muri yombi abantu 219 nk'abanyarugomo basa n'abihishe inyuma y'uburakari bwaturutse ku ifungwa rya Zuma mu kwiba no gusahura. Ikintu cyose cyatuma haba uguhangana n'abasoda gishobora gutiza umurindi ibyo Zuma n'abambari be bavuga ko bahigwa bazira politiki nk'uwamusimbuye Perezida Cyril Ramaphosa. Ifaranga rya Afrika y'Epfo ryaguye nyuma y'uko hatangajwe ibyo kohereza abasirikari bituma ubuhahirane butakaza 2% ku idolari rya Amerika mu masaha ya saa sita n'igice z'amanywa ku isaha yo mu karere. Abasesengura ibintu ariko banavuga ko bishobora kuba byanaturutse ku bwoba bushingiye ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19. Zuma w'imyaka 79 yakatiwe igifungo mu kwezi gushize yaranze kwitaba urukiko rushinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga rwamutegetse gutanga ibimenyetso mu iperereza yakorwagaho kuri ruswa yo mu rwego rwo hejuru yo mu myaka 9 ari ku buyobozi kugeza mu 2018.
Hejo ni Mukankusi, urakoze. Nene bice ku masonga nkitangura ku mugabane wa Buraya, ibihugu bitandukanye bigenda bisubizaho ingingo zo kwirinda COVID-19 ahanini bikava kubandura ubwoko bushasha bw'uyo mugera bwitwa Delta. Geoffrey Mutagoma nibyaje kutubwira.
Espagne, Portugal, Ubugiriki, Chypre na Malta byabaye mu bihugu bya mbere byakinguye amarembo uyu mwaka ugitangira, ariko ubu byatangiye gukaza ingamba kubinjira, cyane cyane abatarabona inkingo za COVID-19 za Pfizer na AstraZeneca zikoreshwa cyane muri ibyo bihugu. Ubufaransa n'Ubudage biraburira abaturage babyo kudatemberera muri Espagne na Portugal. Ubudage bwo bwatangaje ko igihugu cya Chypre kiri ku rutonde rw'ibyo bagomba kwitondera gusura. Abaturage b'Ubudage batarikingiza basura icyo gihugu barasabwa kwishyira mu kato mu gihe bagarutse iwabo. Ingamba zo kwirinda zishyizweho ku buryo butunguranye ziragenda zikoma mu nkokora imikorere y'ikompanyi z'indege n'iz'ubucuruzi bushingiye ku bukerarugendo. Abari muri ubwo bucuruzi bari bafite ibyiringiro y'uko muri aya mezi buzazamuka icyo cy'ubukungu cyatewe n'icyorezo cya COVID-19 kikagabanuka. Abatari bake baratinya kwirihindagurika n'isubizwaho rya zimwe mu ngamba zari zaravanyweho bica intege abakunda gutembera, bigatuma abari muri ubwo bucuruzi ndetse n'amahoteli bari baragumye guhanyanyaza noneho babura aho berekeza.
barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yose agezeho hirya no ku isi baduteguriye bakabahije kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda ndibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kandi kutwumva ikibiriraho kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri ico gihugu yazindukiye muri quartier Mugubo kari muri commune Mukaza mu gisagara ca Bujumbura gutunganiriza abanyagihugu babomorewe amazu n'abajeje intwaro yatanze itegeko kwayo mazu aba yubatswe bitarenze indwi zibiri kuko ngo vyakozwe atamategeko akurikijwe abanyagihugu barashima kubona batunganirijwe nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana.
Iryo tegeko ryatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko atanu na hamwe leta yasavye abajeje intwaro kubomora inzu z'abanyagihugu. Kuri uno wa mbere umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aherekejwe n'uburongoye igisagara ca Bujumbura uburongoye igipolisi muri ako karere na musitantere wa komine Mukaza bishikiye kumugoboka. Aho niho uburongoye yo quartier yatanze itegeko ryo kubomora amazu y'abanyagihugu avuga ko yubatswe adakurikijwe amategeko. Yabikoze mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hari sekeza ryo kubomora ibintu byose byubatswe amategeko atubahirijwe. Hari kandi igikorwa ca leta cyo kubomora ibintu byose byubatswe hatubahirijwe imetero zitandatu hagati y'inyubako n'ibarabara ku mabarabara makuru makuru yose y'igihugu. Ivyakozwe n'uburongoye quartier ya Mugoboka umushiranganje w'intara hagati mu gihugu Jiravendira ko buca yamenyesheje ko binyuranye n'ingingo ya leta. Umushikiranganje yaciye asigura uko ico gikogwa gitegerezwa gukogwa n'ababifitiye uburenganzira.
Leta yatumye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano gukuraho inyubako zose zitemewe n'amategeko ku mabarabara makuru makuru ko zubahiriza imetero zitandatu ku ruhande rumwe n'imetero zitandatu ku rundi ruhande ayo mabarabara yubakwa leta yaratanze imizibukiro. Leta imaze kubaka ayo mabarabara abantu baca baragaruka bongera bubaka hamwe leta yari yaratangiye imizibukiro aho ni ku ruhande rwa mbere. Leta rero kirafasha bene igihugu kugira basubire mu byabo. Leta mvyeyi nayo nyene ni umuvyeyi w'abavyeyi nayo itegezwa gusubizwa mu byayo. Nicyo gituma aho ku mabarabara makuru makuru yose izo metero ziteza kubahirizwa. Ikindi kintu ngire nongereko leta ntiyavuze ko twe tujejwe intwaro tuza kubomora. Yadutumye yuko twereka beneho aho barengeye karimbi bo nyine bakibomorera.
Umushikiranganje ndirako guca yaciye atanga itegeko ko ivyabomowe byose bisubira kubakwa bitarenze indwi zibiri. Yamenyesheje ko icari kigongwe kuko hambavu yo kubaka ayo mazu bategerezwa gufungwa.
Nagire nsabe abakoze ibi bintu nakajyogire ndabahe kanyuma ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ivyabomowe byose byajasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongere basubiza ibuko byari bimwe. Kandi nkabasaba yuko babikora nk'abavyeyi sinzoze numva umuntu yari wikinuma bakoresha uburyo bwabo gushika basubije nk'uko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye inama kuko barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngahansanga hasa nk'uko hasa amazi ameze nk'uko yari ameze.
Iyo ngingo yahimbaye abanyagihugu baho kumugoboka bakizera ko bizobera akarorera abatware bafata ingingo zihotora umunyagihugu.
Ingongo y'umushikiranganje nashimye numva notaziranye ndyamye imbere yiwe naho yobona ko nashimye. Nashimiye Imana cyane nshimira abakozi ba leta. Leta mvyeyi ni leta mvyeyi koko. Ndagakecuru k'indebejewe ndinjira imbere ya ministre akanyakira neza nkavuga ijambo akajyakira. Ndashimiye leta y'u Burundi iravuze iti guhera ubu iyi ngazi ibiri zihera bahejeje kubaka ababamo. Singire ngana noshima numva noraramwo notangura amashimwe n'oraramwe bukira bugasha munkuye ku musozi numva wari mu mutima kugeza umubiri wanje wose n'abana banje bawikoreye abana barara barabunda bunda ngo baricwa kozi b'imana muri abakozi b'imana sinavuga muri abakozi ba leta gusa
byari biteye mu babaro n'agahinda ntitwabona aho twitura batubwira ko atawo dushobora kubashikana n'ukuri ibintu mudukoreye n'ejo muzogende muyikoreye n'abandi atari twebwe kuko turazi ko muri leta mvyeyi abadukije ni bariko baratwica hariho abari bafise abana mu nzu tutari tugifise aho baryami.
Umushikiranganje Jirevendira ko buca yamenyesheje abajejwe intwaro kuva kuri buramatari gushika ku rongoye umutumba kwirinda gukoresha igikenye bitwaje ico bajejwe. Kartiye Mugoboka iri muri komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura ifatanye na kartiye Mutanga Sud iri mu buraruko bw'ikigo cha kaminuza y'u Burundi cyo ku Mutanga. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igice cya kabiri cano makuru no munsi cibanda ku isabukuru ya 25 igisata c'Ikirundi n'Ikinyarwanda ku Ijwi rya Amerika kizohimbaza ku munsi wa gatanu. Muri nondwi rero dutanguye ibiganiro vyacu bizoshimikira hanini kuco yo radio ashoboye gushika ko muri no myaka n'icitegekanya kuzoshika ko muri kazoza ka hagufi na kakure. Tuzoza kandi turabatumirira bamwe mu bagiye baratanga intererano mu biganiro vyacu. No munsi turahera kuri Dr Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'Abarundi ba mbere bavugiye kuri micro z'Ijwi rya Amerika hari mu 1996. Mu kiganiro na Frederic Nkundikije aragaruka ku ciyo radio ya Maz.
Mubanze mu buhundire ndamutwanye wanyu bose biradio Ijwi rya Amerika, nongeye nawe mu buhundire ndabipfuriza isabukuru nziza cyane, imyaka 25, imyaka mike ku bikorwa mu maze iyo myaka mukora ni byinshi cyane. Mugeye umunsi mukuru mwiza, ubandanye mutera imbere nk'umuzinda, muduha amakuru ameze neza kandi acyohoye nk'ayo mwama muduha.
Muri mu banyapolitiki bavuganye n'Ijwi rya Amerika kuva Ijwi rya Amerika rigitangura, cyane cyane no muri gano mwagize yarusha igihe Leta y'u Burundi ariko yaganira n'abo batavuga rumwe. Nashaka mutubwire ikintu mwibukira kuri ivyo biganiro n'uruhara Ijwi rya Amerika ryagize icyo gihe.
Kuva Ijwi rya Amerika rigitangura kuvuga mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abanyagihugu bose bahurumbiye mu kumviriza iyo radiyo na jewe ndimo, turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira Abarundi ukurya ibintu n'ibindi bimeze haba hagati mu gihugu haba nako no mu makungu. Ni ukuvuga rero ni radiyo ikurikanwa cyane n'abanyagihugu b'Abarundi nako n'abanyarwanda nako n'abantu bumva ururimi rwacu muri akarere dutuyemo ka East Africa Community nako no muri Congo. Rero kuri ubwo iri mu maradiyo makuru yumvishwe cyane kandi abanyagihugu bizera. Turashimye rero ko mwabandanije muduha ibyo biganiro, Abarundi bose barabishima. Jewe kuva rero numva iryo radiyo ukuri naho numva mwahengamiye na gatoyi, ariko urumva uri nk'umunyapolitike cyangwa utwara igihugu igihe iradiyo ivuga ukuri ukayishyira ko ukahita ku mwikomo atujyanye ndayivuga iki, ariko ntimwabyihukiye kiwe mwabandanije mu kuvuga. Umuganiro mwabikurikiranye byose gushika muza muraduha amakuru ido n'ido ibyo biri mu Burundi nako nibyo twagiye turakora kuva imyaka 25 itanguye mu bya politike, aho twaciye cyane cyane ahantu habi cyane turaje nko mu 1996 n'indwi n'umunani nako je nayivugiye ko ndi mu Burundi, hanyuma nonga ndayivugira ko ndi mu buhungiro muri Tanzania. Murakurikirana ibiganiro twagiye turakora kuva ku biganiro byabirongowe na nyakwigenderanye n'icubahiro Nyerere, n'ibiganiro byari bifashijwe na nyakwigenderanye n'icubahiro Mandela, naho gushikaho dusinya amasezerano ya Arusha ntacu na kimwe mwataye ko umunyagihugu yagiye aramenya intambwe tugenda turabwira uko tupolize ikintu iradiyo Amerika yabivuze. Nako naho byahindukiye mu myaka igihe tugiye Leta mfata kibanza natwago na Uyoya na Domisiano Ndayizeye, hanyuma nayo ntwari n'amashinga amateka byose mwagiye murabivuga kuryo twaganiye n'ibiganiro byo guhagarika ingwano ushika CNDD-FDD iziye nabo nyine murabandanya muraganira, ariko harabaye agatosi hagati ya CNDD-FDD na mwebwe kubera intwaro tumva yuko iradiyo itagwiye gukontorogwa iradiyo uko yabanyamba itakontorogwa, ariko mwarabyifashemo neza naho barahagaritse ngo ntimuvuge, ariko burya abanyagihugu barabyumviriza kuko baca bafata ibyo ibijya muvugira mu Kinyarwanda barabikurikirana
cyacugijeshaka
no gutamufatira ngaho manuwe na Leta byagombi barekure mukore ko ntikunshobora kuba uza gukora iradiyo nkiyo nawe yuza gukora kuko yafise ubundi buhinga icamo, ahubwo n'ibibi ko Leta nawe nyine ndashobora kuvuga kandi twebwe dushobora kuyivugiramo nibo baca babangiriza ngaho murengamye, ariko atari ibyo ari bo babyibujije. Nawe twashatse kujya ayo makosa ariko turi badusanga ko twari kwetwa twihuteje bashimye rero kuko ibyo mwagiye murabikora n'ukuri bivuye ku mutima kandi n'abarundi benshi cyane isinzi bari bashimira ibyo jenyine
turetse ibiganiro vya politike ibindi biganiro mwumva bibashaka kunyota n'ibihe vya radio ijwi rya Amerika turetse politike
nashimye gusa ko ari ibiganiro bya politike muza muradu ibyo nashimye byonyine navuze ko muduhe ibiganiro binyuranye mu mibereho y'abantu uyu bya politike uraze politike n'izukambe mu mibereho y'abantu kuko nahunze politike rero ndi guhunga gusanga ahuri ari ibyo biganiro n'ukuri mu mibereho y'abantu mufasha cyane ibyo by'ugwaruka ukuryo kwiyungunganya ibyo by'abakenyezi ukuryo biyungunganya muravuga n'ibindi by'ingwara muravuga kuryo abantu kwifata mufatiye ku bindi bihugu harimo n'icigwa muvuga mu kwiyunga yunga kugira ngo witeze imbere byose murabishyiramo ni naho murabyani byohera ni naho nyine n'umuntu aturakurikije bya politiki umwe wese mubyiwe arabona aho yisanga kandi akaraba ikiganiro kimuryoheye cyangwa kimunezereje cyangwa kimwungura agacumbiriza naho rero iyi radiyo yanyu irutira n'izindi cyangwa ibingana n'izindi ariko nyinshure zirutira ziruta kuko muragerageza mukavuga mu bisata byose by'ubuzima by'igihugu cyacu.
Ejo rya Amerika muri iyo myaka 25 yarahaye kandi ijambo rugwaruka n'abaririmbyi. Mu baririmbyi bakiri bato baganiriye n'ijwi rya Amerika muri kahise kavuba harimwo umurundikazi yitwa Irumva Bernice Batazila de Belle. Uyu yavuganye na Venuste Nshimiyimana ari Karusi.
Urakoze cyane.
Biranshimishije kukwakira kuko hari hashize iminsi tutakumva hano ku ijwi rya Amerika.
Cyabiteye nuko nagize akazi kenshi korabona mu nyuma habaye amatora matone afatiriwe n'amasabukuru hanyuma nyine n'utundi dukogwa nsanzwe nyine nkora bica bituma nyine usanga ntaronka kanya ko kumvikana cyane kuko album maze kuyishyira hanze irafata umwanya kugira ngo imenyekane.
Urumwe mu banyamuziki bumvikanye cyane ku ijwi rya Amerika hari icyo byakumariye mu kukumenyekanisha?
Ego cyane, ijwi rya Amerika ryarashoboye kumenyekanisha ku rugero ruhuza amahanga cyo twavuga international ngahe iwacu mu Rwanda, muri Congo, Tanzania nagiye ndonka ubutumwa butandukanye ngira yuko bakunze ibikorwa byanje. Cya kabiri byashoboye kumarira ni gutanga bwa butumwa nari nifuza ko bushikira abantu cyane cyane abanyafurika bw'amahoro bw'urukundo bw'ubumwe. Ijwi rya Amerika rero ryaramfashije kugira ngo ubwo butumwa bushike kure.
None nk'umuririmbyi nk'umunyamuziki w'umupfasoni ubona hari icyo ijwi rya Amerika ibamariye nyine nk'abapfasoni?
Ego cyane, ijwi rya Amerika rirafise icyo ritumarira cyane kuko riraduha ijambo cyane 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 mu kiganiro cy'abakenyezi twarose akaryo ko kumvikana gutanga ibyiyumviro byacu ndetse ntibabikoze kuri jewe gusa, ni ku bakenyezi muri rusange no kubaririmbyi b'abakenyezi tugiye gufatira nko biganire twagiye turakora. Ntibyabaye biki kandi ntibyabaye kuri jewe gusa.
Iyo urebye ubona ijwi rya Amerika twakora iki mu myaka 25 iri imbere mu gushyigikira abanyamuziki?
Icyo nifuza ni nko kongereza kuko umwanya muduha nobwaye ko murawuduha mugabo siratzairimbyi nyine ntiduhaga tuba dushaka bagume badushishamo. Ego kongereza kanya.
Ego cyane.
Ego cyane. Kugira ngo nyine tubandanye twumvikana henshi. Ego nk'uko mwabikoze mukaza muranaduha kuyagana n'abakunzi b'ibikorwa byacu natwe twifuza nyine yuko uwo mwanya wokongerekana n'abundi mu bikora neza. Icyo nifuza kubwira Ijwi rya Amerika icya mbere ni uko ndayikeje kuri yubire y'imyaka 25, nkayisaba kubandanya itera imbere dushikiriza amakuru yo hirya n'ino kandi ishira imbere n'umuririmbyi na cyane cyane abakenyetsi.
Bernice Debel, ndagushimye cyane kubw'icyo cyifuzo cyiza no kuba wafasha akanya kugira ngo uze kwifatanya n'Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza.
Namwe ndabashimiye.
Ijwi rya Amerika murabizi kandi ko ryahaye umwanya ukwiye impunzi. Ishami rya ONU ryitaho impunzi kuri CACR mu bitigiri vya nyuma ryatangaje mu kwezi kwa kabiri uno mwaka ryavuze ko impunzi z'Abarundi ubu ziharurwa mu 315 birenga. Bamwe muri izo mpunzi baba mu makambi atandukanye muri Tanzania, Congo, Uganda n'u Rwanda. Abenshi mu bari mu Rwanda baba mu ikambi ya Mahama iri mu burasirazuba bw'ico gihugu. Iyo kambi twarayikoreyemo amakuru menshi cyane na cyane cyane muri ino myaka itandatu iheze. Ijwi rya Amerika vy'umwihariko no munsi yashimye kurungikayo Pierre Claver niyo nkuru kugira ngo avugane na bamwe mu bataratahuka muri iyo kambi batubwire icyo abona Ijwi rya Amerika yabamariye.
Radio Ijwi rya Amerika imaze imyaka ibiri nitanu iduha amakuru.
Uno mu barundi bahungiye mu kambi ya Mahama mu Rwanda, Bucumi Lewis arashimira Ijwi rya Amerika ryamuhaye akajyo ko kwacica impano yiwe yo kuririmba.
Nkami muzi y'imama turakunda Ijwi rya Amerika kuko rishikana kure ibibazo n'ibyiyumviro.
Bagenzi be babana mu ikambi barashimira nabo Ijwi rya Amerika ko ribaha akaryo ko kuramutsa abavukanyi babo basigaye mu Burundi.
Yaduhaye n'akaryo ko gutasha abacu twasize i Burundi ku Noheli na Pasika n'abonane batubaye hafi.
VOA turayizi ngaha mu nkambi ya Mahama bamaze kudukorera ibintu byinshi byinshi cyane. Hariho amafasi aho raba bagahuza ba hano n'abasigaye mu gihugu. Burya iyo twe turi ngaha mu nkambi masaha y'umugoroba twumviriza Ijwi rya Amerika kuko amakuru tuba tuyizeye, nta bintu byo kunyegeza biba birimo. Sico kimwe n'ibindi binyamakuru byo mu by'amareta biba bifite ibintu binyegeza bivugira aya makuru ku gitsure, ariko mwebwe iyo ntambwe mumaze kuyirenga mugeze kure.
Abamaze guhunguka nka Emmanuel, hari urugamba rudasanzwe bibuka bafadikanije n'Ijwi rya Amerika.
Ni na jewe novuga ko nari nkuriye umugwi wanditse iryo kete ryandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi tukirishyira ahabona ikete. Umunyamakuru wa mbere yampamagaye ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Babaye umuhuza w'impande novuga ko ari zine twebwe impunzi, leta y'u Burundi, leta y'u Rwanda ndetse na HCR. Icyo noshima cyane nuko impande zose Ijwi rya Amerika zarazivugishije aba impande tabifuza gutaha ndetse n'ababona ko hataragera ko bataha. Rero uno munsi ikintu dushima kandi dushimira Ijwi ry'abantu bato bato jewe niko ndabyita nuko uno munsi twageze mu gihugu.
Uyu aribuka n'iyi radio muri ko murumviriza mu bihe vya mbere igitangura gusamirana mu karere k'ibiyaga binini mu myaka y'igumikime 1990.
Iyi radio yacu ndayita Ijwi ry'abantu bato bato, sauti ya wanyonge, voix des inaptes, voice of enabled person. Ibyo ndabivuga kubera yuko jewe Ijwi rya Amerika ndarizi cyane guhera muri za 1998 gucyo. Nari umwana ariko nari mu buhungiro muri Tanzania ndi kumwe n'ababyeyi nabo tuvukana. Yafashije abantu benshi icyo gihe ndabyibuka, imiryango yaburanye
n'Abarundi bahungutse bavuye na Kivare mu Buganda. Ijwi rya Amerika hari icyo bayibukira ko muri iki gihe iyi radiyo ihimbaza imyaka 25 iheze itanguye kumvikana mu karere k'ibiyaga binini mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Yatuvugiye turi mu nkambi ya na Kivare ariyo yo mu Buganda kugira ngo tugire ikitugire dutahe mu gihugu cy'amavukiro.
Radiyo Ijwi rya Amerika niyo radiyo yonyine yadufashije ko Ijwi ryacu rigera kure kandi byarakunze. Aha ndavuga kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi kugira dutahukanwe
mu ntara za Kirundo, Ngozi, Muyinga, Makamba na Cibitoke bashikiyemo barafise ico batumye radio ijwi ryabo rigashika kure, bakifuza ko nubu akamo kabo twokababwirira abategetsi.
Yarashoboye na kutuvugira tumaze gushika mu Burundi ku vyerekeranye n'uko dufungurwa twari dufise twaduheranye na cane cane ko twari dufise mu bihe bibi, usanga irima ryaraheze na cane cane ko turi mu leta mvyeyi leta nkozi yuko washobora kuturosa ibisakazo tukubaka, kuko twasanze amazu yacu yarabomaguritse.
Yuko yosubiza mu buzi ababuhorana imbere yuko tuva mu gihugu cacu, kugira nabo nyene canke twese nyene twiyumve yuko turi Abarundi.
Abaharaniye agateka k'impunzi bafata ijwi rya Amerika nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye. Leo Paul Sharangabo ni cegera c'utwara ishirahamwe CBDH Vicar riharaniye agateka k'impunzi z'Abarundi ziri mu bihugu birenga bitanu harimo Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia na Kenya.
Ryagirira ryatanga ibiganiro haba ku mashyihamwe ahanini agateka k'impunzi, bagashira habona ahanini ibijanye n'ubwicanyi, inyuruzwa cane cane byagiye bashikira impunzi z'Abarundi ziri mu gihugu ca Tanzania canke muri Congo, eka n'ahandi. Ijwi rya Amerika ryaragerageje ryarafashije kuvyukuri ibijanye no guhanira agateka k'impunzi, kuko twigihe cyose twatabaza ijwi rya Amerika ryagerageza kutwumva mu gihe amaradiyo mpuzamakunga mwamwe twatabaza ariko ntatwumve.
Akandi karorero k'agateka k'impunzi kagarukiwe kubera ijwi rya Amerika n'akabana 50 ubu basubiye ku ishure mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Abagira neza bumvise akamo k'abavyeyi babo bana biciye mu makuru y'igiradiyo, maze bahitamwa gucisha uburyo mwishirahamwe FMV. Ferdinand Ayiragije ni wariserukira.
Umwe muri bo arashikira arambarira ati ivyo bintu twumvise mu radio ni biki, ntibijya nyine. Baregeranya uburyo baraturungikira. Urumva rero umwaka urarangiye, twigishije turihiye amashure ibikoresho dufashije abana bashika 50. Ivyo vyose ndabikesha iyo radio ijwi rya Amerika, Voice of America. Abantu bopfuma barara ubusa ariko tukigisha abana bacu, kuko niyo tunga rikomeye.
Impunzi muri rusangi bafata ijwi rya Amerika nko muvugizi wabo.
Mu mahanga itugira ikaduha ijambo. Aho turi waba ufite ibibazo bitandukanye, impunzi ituri hafi buri mwanya uko bukeye n'uko bwije.
Pierre Clave Nkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Reka duselebure, duselebure twese tuvuga ati yubire nziza.
Baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Akabino gaduce dusozera makuru twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joie Diane Ninahazwe. Amajwi ibiganiro vyari bihagarikiwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Fasil Gebehu. Twemikwa izina rya bagenzi bacu, tubike banire tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose, na cane cane tubasaba kuzobana natwe muri nondwi turiko duhimbaza imyaka 25 ijwi rya Amerika imaze isamirana mu kirundi no mu kinyarwanda mubandanye rero kuruturungikira ubutumwa bwanyu haba kuri Facebook haba kuri email n'ahandi hose muhora mudusanga mu gihe ijoro ryiza mubanye no mu vyanyu.